Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerikari ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Kindi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikaze mu kiganiro muri sanga nijo ku munsi wa mbere ubundi bwari butse imyaka 58 irangiye inshungu igihugu Ludovico Rwagasore agandaguwe hari kwigenekezo rya 13 ry'ukwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi 1961. Ibirori byo kwibuka uyu munsi byabereye mu ntara zitanu leta y'Ububiligi icyo gihe kwifise uruhara mu igandagurwa ry'iyo ntwari y'Uburundi bakaba bavuga ko bagiye kuyitwarira. Bagiriza kandi leta y'Ububiligi icyo gihe ko ariyo yatumye imbyane z'amoko hamwe n'ayandi macakubiri zizazuka mu Burundi. Icivugo cy'incungu y'Uburundi Ludovico Rwagasore cyari ubumwe ibikorwa amajambere. Mbega icyo kivugo cyakurikijwe gute Burundi n'umugambwe Ipona yararongoye. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi twatumye umushyirantahe Abera Gashatsi yarongoye umugambwe Ipona. Turaca mu rondo ya mukanya ariko nibaza ko tuza kumubona mu kanya kari imbere. Mu kubandanya rero twabibusa ko ejo ariho habaye ivyo birori, ibirori vyabereye mu ntara zi hakaba haravuga ibi n'amajambo y'abategetsi bakomeye, abategetsi bose bakomeye b'u Burundi eka bari bitavye ivyo birori, bari barashikije amajambo ahambaye cyane rwose. Muri iyo tukaba twovuga icifuzo canke eka ingingo yafashwe yo kwitwarira leta y'Ububiligi icyo gihe kubera leta y'u Burundi yagiriza igihugu cy'Ububiligi ko aricyo cagandaguye intwari igihugu eka umuganwa atari umugani yagiye imbere yafashe ya mbere mu kurwanira intahe yo kwikukira ari naco gituma yaciye agandagurwa kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 61. Ni ukuvuga rero ko haheze imyaka 58 iryo bara riguye mu Burundi. Nkuko twabivuze rero twatumiye umushyirantahe Abel Gashatsi ariko ndabona telefone yiwe itariko iragenda neza. Abanywanyi ba eka abategetsi bo mu gambo Ipona batari bake barashaka kuba bari muri iki kiganiro. Turabona umushyirantahe Gamaliel Ndaruzaniye yashitse ngaha akaba rero nawe nyine ari mugambwe Ipona akaba yabaye umutegetsi akomeye cyane rwose mu Burundi yarabaye umushikiranganji yashijwe indero n'inyigisho akaba kandi yaraserukiye Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri neza ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye.
Muri neza Frederic na gira nibutse gusa yuko je se ndumategetsi ba Ipona
narigeze kuba muri abategetsi muri Iprona.
Narigeze gukora muri Iprona n'ugutegeka muri Iprona kera cyane ariko aho ngiye gukora muri iyo minsi nasubiye gukora ibikorwa by'imigambwe
ariko uba ukiri muri iyo mudasigana
mugabo nagira abategere ko ntari mu mategetsi y'umugambo w'Iprona.
Oya, narigeze kuba muri umutegetsi kera muri iyo mugambwe ariko sinzi ko mukiri umudasigana.
Ugiye ukora muri ONU ibyiyumviro byawe ntibirinde kurumva mugabo ntisugira activite politike dore ko mugabo cyo gituma n'ubu atamugambwe ku bwanjye niba adakondimwo muganda si zimbiro za shawo shikiza wosu
igihamba inuko yomugambwe muzi chane wose kandi ni nchungu Burundi Burundi wose baraivuga baravuga cyane cyane icivugo yashira imbere icivugo gihambaye cyane rwose cy'ubumwe ubumwe n'ikintu gihambaye cyane rwose mu Burundi kana handi hose mu bihugu byose yaravuga ibikorwa navyo murazi ko ari byo bishikana igihugu mu iterambere
ego icyumviro cy'ubumwe bagasore yavuze nta ntwaro nimwe yamukurikiye itavuze ni minsi yose icyumviro cy'ubumwe ariko kigoye haba iki ngo bugume butosekara kandi twamatubwibutse muno tatsi nari merero ubumwe yagize muri twagwanya independence nta byama komenshi yariho mugabo harabatora kuronka ukwikukira buno nyene bakurikira kwa gasore nabipfuza yuko botenyenya kwikukira bateze nico kibazo cariho hanyuma rero mugabo ubumwe bufatiye kumana umwami n'u Burundi wa gasore wa Burundi bamukurikiye bose batara kwikukira buno nyene ubwo umwe rero nibwo yasavye ko bubandanya mu ijambo yavuze mu ntwaro zakurikiye naho nyene umwe bwagiye atosekaye mu 35 cyane ariko inama zakurikiye no kuri Repubulika ya mbere bashize basaba ubumwe ibikorwa n'amajambere intwaro zakuye zose kuri bagaze zakuye kuri buyoya twavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere n'inyuma yaho gushika vuba n'ubu tacavuga ubumwe ibikorwa n'amajambere ikigoye rero ni ukubera ko turirimba ubumwe hanyuma bugatose cyari minsi yose nico kibazo twokwibaza ubu
ico kibazo gihambaye cyane rwose
mu Burundi kugira ubwo bumwe turirimba iminsi yose kandi dushaka twese kandi abarundi bashaka bose ngo tsimbatara tukaza mu nzira y'amajambere itumbereye tutasubira inyuma nico kibazo dufite uno munsi abategetsi bo kwiyumvira kintu basaba inyishu bonyene hamwe n'abanyagihugu kugira ngo iryo jambo tuvuze turishire mu ngira iminsi yose kugira abana bacu badukurikire bisunze ubumwe bisunze Burundi bisunze guteza imbere Burundi
arahe imyaka rero 58 ubwo bumwe buvugwa ariko nkuko mubivuze butaboneka cyane rwose butibonekeza mbega icyatumye abarundi cyane cyane abari barongoye umugambi w'ipona ikana bari ku butegetsi badashyira imbere icyo cyiyumviro ngo bakigendere n'ikihe ikintu cyagenze nabi n'iki
cyagenze nabi kigenda nabi no ku bindi iyo wihaye imigambi hanyuma ntutunganye ingene uzoyiringaniza neza ngo uyisangire na bose iyo migambi ntishika umwe rero twaraburiririmbye mugabo ntitwicaye hamwe ngo tuvuge icyabuze je ndibuka nari muri komisiyo yari ishinzwe kwiga ikibazo cy'ubumwe 89 twarakwiye mu gihugu mbere y'uko yari twagiriza ngo twagiye gushika amakomine ego cyane twagiye gushika amakomine yose kugira ngo mbere mu masekitori y'amakomine twa n'abanyagihugu icyavuye mu mara kibonye ni rya sezerano ry'ubumwe ibyo rero biranditse neza icyo abarundi bari kubaripfuza mugabo ikimbabaza nuko kumbure twarire ku isezerano ryanditse ingene turishira mu ngiro rero kumbure ntitwakoze ibikwiye
abarundi
aho rero nibaza yuko abarongoye igihugu ntibashoboye gushira mu ngiro ibyo turiko turiyemeza ubu rero twokwikebuka abanyagihugu hamwe n'abarongoye yihuse none twogira ikubu kugira ibi turiko turavuga bitsimbatare ntibisubire gutosekara ni kibazo rero ntashobora kuronkera inyishu inyishu iriho niyo karundi bicara hamwe bakaganira iminsi yose ibiganiro by'ubumwe ntibihera arabagize ntimusubire mwarabivuze umwe ntushobora kubuhora nico bituma bwamba bugaruka aho bwamba bugaruka rero twicare hamwe abarundi bicare hamwe ku mitumba muri leta n'ahandi bame baraba ikibazo kikaza ubumwe hanyuma bagitorera inyishu uko umunsi yose uje bizokwama biza gutyo niko kwagiza bakera rero na bubu turimo twese tugira iki ngo ubwumwe twipfuza ntaba basigira cyicaro ntikabe ka karindi gusa
ego me ndabona na telefone y'umushana he Berga Shatsi ya heze iraboneka mwibe neza umushana he Berga Shatsi
mwiriwe Frederic
Muri neza turi kumwe na ambasaderi Gemariel Ndaruzaniye yashoboye kuza mu kiganiro turamushimiye cyane gose. Hanyuma icyo kiganiro rero nashaka tubisangire mwese uko muri babiri, hanyuma nkaba nashaka namwe mushaka nta yabere gashatsinda waze ku kibazo twari kutavuga ku cibwo ca Rwagasore ubumwe bikorwa amajambere twatanguriye ku bumwe. Ubwo bumwe ntibigeze buboneka mu Barundi, mbega habuze iki? Habuze abategetsi batanga karorero Abarundi bose ba ubwo bumwe barabwemera, ariko ubwo ntibabuze abategetsi bo hejuru babereka karorero.
Murakoze, nagira ngo bwa mbere ndamutse ambasaderi.
Murakoze, murakoze, muramutse neza.
Amahoro neza ambasaderi.
Amahoro.
Ku bijyanye n'ikibazo mumbajije Frederic kijyanye n'ikivugo cy'umuganwa Rudoveho rwa Gasore, cyane cyane mugacamushigira ku kibazo kijyanye n'ubumwe bw'Abarundi, nibyo twagiye turabona ko ubumwe mu Burundi cyane cyane indane hagati y'abavukagihugu zagiye ziboneka. Rero twavuga tuti mbega icyatuma ubwo bumwe butosekara ni ikihe? Ibyo rero novuga ko biri mu migwi myinshi, kuko ubwa mbere ni uko Abarundi bose baba bari mu gihugu mu moko yose, ubwa mbere bose bumva ko ari Abarundi. Nyagire umuce w'Abarundi wumva ko ukumiriwe, kuko igituma ubumwe butosekara ni ikumirwa ry'uyu cyankuriye. Rero twaragiye tubibona muri kahise, cyane cyane aho wasanga hariho umuco w'Abarundi, haba mu moko, haba mu kuntara, ugasanga hari habumva kumengo barakomirwe, kandi koko warabona ko iryo komira ryari rihari. Muri icyo gihe rero iyo maze gukomirwa uca urondera ingene nawe gukwitwa umurundi ukaja ku rugezo rw'uwundi. Icyo rero cyaratumye ubumwe mu Burundi butosekara.
Icyo kibazo
turemeza ko habaye inyigisho z'amacakubiri, abo bakoloni bari baje kudutwara gukoloniza igihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gushaka icyo bifuza, barazanye injyane za moko barita Abarundi bari bibaniye mu mahoro n'umutekano, bahagarariwe n'umwami se Barundi bose, kandi bose bari bafise ibyo bagejwe ibwami. Ni ukuvuga ko nta muhutu nta mututsi yumva ageze ibwami, bose bumva ko bafise ibikorwa bijyanye naho n'imiryango bavamo, kandi bakumva ko bose umwami ari se Barundi.
Icyo kibazo bushikirije mushika ntahe abere gashatsi ni ikibazo gikomeye cyo gukumirana. Icyo kibazo cyifashe gute muri iki gihe?
Ikibazo cyo gukumirana icyo gihe murumva uno munsi ntaho ko cyaheze, kuko ikumira ifatira kuri byinshi. Ubu uno munsi navuga ko ikibazo cyo gukumirana aho usanga nk'ubunya mu kibazo mugandi muvuga ko ikibazo twavuga ko kizana uno munsi, turabona ko hariho abantu benshi bashomereye mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bo bashomereye kenshi ugasanga barabuze ubuzi, ugasanga umuntu mwiganye umwana wa nkakazi ubundi akakabura kubera afise umuvugira cyangwa afise umugambwe umufasha, ubundi ugasanga ntawagira muri icyo gihe akumva ko akumiriwe. Hama mugabo kandi ubu no muti twagiye mu ntwaro za demokarasi, aho umugambwe utsinze ari ucuraba ibijyanye no kugera igihugu. Aho rero muri icyo gihe rero ikibazo cyo gukumirana twarakibona muri kahise, aho twabibona usanga hari h'Abarundi mu nzego zimwe zimwe nk'iza gisirikare, za gipolisi, umuco w'Abarundi ukumiriwe. Ivyo rero byaratumye hari ibibazo mu Burundi, bantu haramwe abonye ko hari bafashe ibigwanisho, injyane zirasekera, hama ibintu birayangara. Nicyo gituma rero twavuga ko ubumwe murumva ko kugira butosekare n'akantu kababaza umugumwe w'Abarundi, maze abantu bagatangura kurabana nabi hagahamba haduka injyane.
Ambasaderi Ndaruzaniye, muribaza ko iyo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe haboneka umutegetsi eka yari afite ubutwari nka Rwagasore, muribaza ko Abarundi baba baraciye mu ndyane zose n'amakuba baciyemo?
Ereka barabonetse, iyo bataboneka nicyo bari kwikukira, kuko bari bishe Rwagasore kugira intare kwikukira ihagarare. Abariho barahagaze amahoro arada turonka independence, kandi Rwagasore bamaze kumwisa. Abategetsi barabonetse rero barabayeho, nuko kumbura Abarundi tudashima ivyabaye neza. Igihe bagiye gufura Rwagasore igitega, hari umugambi w'umukuru yarongoye icyo gihugu mu mwaka yari mu birigi cyo harwa yara yaramujyanye joro kugira amufuri igitega inoja magu muvye nyene zagenze n'igituma yagiye mugabo inama nshinga mateka irongowe na sadisi y'uyu munsi yarahagaze ibujumuritsi iyo ni imfura y'umwami wacu ubase munyeshikandi wa mbere wacu ahambwa ibujumbura kuvwa mukuru wacu mugabo abantu ntibibuka iyo ngingo nshinga mateka yabaye bakiri ku gikoloni bakemeza yuko umugano wa gasara ahambye ibujumbura n'ubu tukaba tukiri ibujumbura ahangamye aba bantu barakoze neza mu nyuma byarabandanije kumbura ingorane zaraje ko haba ugomokaje ubutegetsi 1905 ni Kongo byariho n'ahandi byariho ninge nibyo bibazo tuviga bibaye tukabitorera umuti ntidutsimba atari kuri ivyo gusa ntawabonetse barabonetse
yego meye
barabonetse rero kushikaho mubuze programme turabe hatiye sasenge haraheze hanyuma haza intwaro ya Repubulika ishingiye ku bumwe ibikorwa n'amajambere hakurikiye intwaro yabagaza muhora muri aba programme zakozwe barakoze ibintu byinshi mu gihugu mugabo abantu rero bibageze kugabura ibintu hamahaza kandi kinyane si Burundi gusa ni nukwamiza ko ubumwe nukwamiza ko inama n'abandi iyo nama niyibura
yego me hashobora kuba
sinasubira kubona abandi agira ngo ndategeka mukurikire kugisha inama abanyagihugu nivyo biteza kwa mahinisi yose no mu muryango niko bigenda iyo umuvyeyi afise abana benshi iyo batagiye inama bararyana inama rero niya minsi yose bizohera numva bakurikira nimurore ngo hazoze umuntu aduha amahoro gusa ndishobora kuvuga ibyo hazo kwama ingene dutunganya ibazo byinshi wacu
umuntu yihweje ingingo umuntu yihweje ibyabaye
kandi abantu barakoze benshi cyane kandi barakoze birashimwa
abantu barakoze kana nyigisho zaratanzwe n'impanuro zaratanzwe ariko ibikorwa gushira mu ngiro niho bishobora kuba batabikoze ijana ku ijana nkuko barikora ryigisha kuko umuntu aravye ukuntu indyane z'amoko indyane z'ibitumba ziraye mu Burundi urabona ko hariho abarundi bari bakwiye kuba bafise umuntu ika yagendera ijavuga kujya kwa Rwagasore reka tuyutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza radio hijwi ya Amerika ya Samira nyina ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Domitien Domitien muri weneza muri hehe Domitien muri hehe akandi kazina ninde
akandi kazina bandika
yego
bandika warushe
duga ku jambo kibazo kimbyo turi kumwe n'abatetsi babiri Abel Gashatsi arongoye umugabo w'Iprona turi kumwe kandi ambassadeur Gamaliel Darzani bakaba ari kuvuga cyane cyane ku myaka 58 irangiye intwari y'u Burundi Ludovico Rwagasore yagandaguwe tukaba tugaruka kandi cyane cyane ku kivugo cyiwe umwe ikorwa amajambere duga ku jambo ikibazo kimbyo
yego ne ikibazo nagira ndakirekeje kuri abo batumiri b'ababiri nemerewe
yego
nagira ndababaze bagerageje kuraba uko ibintu byaba bihagaze mu Burundi ho hariho ubumwe nimba kabo hari ubona ho ko guki kizokorwa byaje mbega amajyambere mu Burundi yo azakiraboneka byaje
murakoze murakoze Domitien reka dutangwe ko mushana ya Bega Gashatsi ibibazo ikibazo cy'umwe n'ikibazo mwamaze kwishura aho kugwiki n'ico mwagiye ku mayange ka majambere yoyo yifashe gute mu Burundi ivyo byose bizoshika ryari duga ku jambo mukane gatoyi cyane gose
murakoze ikibazo cy'umwe mu Burundi nkuko nabivuze ubumwe burahari kanatsinda no munsi ararundi bose mu moko yose turasangira turabana turasabiranira igikomere no kububungabunga kugira ngo ntagire icoza gituma dusubira gucanamwo nkuko twagiye tubibonaho hahera imyaka 10-15 abarundi bagasubiranamo ubu rero navuga ko ubwo bumwe buhari no kubutsimbataza uti mbega amajambere n'amajambere turavye ahikugu bihigo igihugu kigeze turavuga ko iterambere ririho uno munsi nibyo hari ubukene mu gihugu mugabo turaje aho bako igihugu uko cari kiri muri iri ya myaka ya 61 ariko kimeze abajije kibazo n'umunyacankuzo uno munsi uvuye ibujumbura ugashika mu cankuzo n'urugendo rw'amasaha 3 mugabo ndazi ko umunsi yahera uvuye ibujumbura kushika mu cankuzo wahagenda amasaha 6 isigura yuko hari ibyakozwe mugabo kandi no kubandanya no gukomeza cyane cyane byose bizoshoboka igihugu gitekanye byose bizoshoboka abarundi babanye mu mahoro uno munsi wo guca kuri no saha abarundi barasabiranira barasangira baragenderanira turemeza neza ko ubu hari intambwe iboneka ku kijanye ku cimibereho n'imibano mu moko
Barundi. Ambasaderi Gabriel Ndaruzani ikibazo cha ibibazo vya Domitien mbega mu Burundi hari bumwe muri iki gihe hokorwa iki mu gihe ubwo bumwe budatsimbataye ka amajambo yoyo azoshikajya
nagira nsaba yuko icyo kibazo nico umuntu ubu mu ubu yaruse vuba iyo umwe butaba buriho iyo umwe butabaho gituba tukwitwa Barundi gituba tukwitwa Burundi garakiye mu nzira zigoye mu maho menshi ariko ni buga niwo mugozi wagumije Burundi hamwe n'ubu rero ubumwe buriho n'ico gituma Burundi bukiri Burundi sinovuga ngo uratsimbataye hose hazoba amahoro asasagaye hose no bandi ko ndabesha uko ngibizoshika kuko hamwe ingorane mu buzima bw'abantu ubumwe rero nibwo butuma bahamagara ko tike abashinga naye korana hari ikintu kigoye tujinama tubandanye twubaka bwa bumwe ibyo rero nibaza yuko umwe yego tugenda ku nta gusesa kure umunsi bwosambuka nico zira kugira turi Burundi no kuvuga rero yuko igihe turi mu ngorane two kwihebura ngo byose zaraheze nico duteza kuraba aho duca kugira ngo tugarure bwa bumwe mu nzira itumbereye kugira Burundi yatanganijwe bose umwe rero buri hombe tutunze iterambere iyo abantu babiri bafite amatongo angana umwe akavyuka mu gitondo aja kurikorera undi akavyuka mu gitondo aja gutembera ku isoko uwakoreye itongo niwe yimbura utarikore ntiyimbura twebwe rero ubu iyo magume tubamwe umwe ibigorane biri muri twebwe bituma tudakoresha bwa bumwe kugira ngo turime itongo ryacu rusange ry'u Burundi ritere imbere tutabuteje imbere rero kebera ntibizoza abanyagihugu batagiye gukora baguma bahunga baguma batwara intekera ku mutwe ntituzotera imbere na gatoyi si ukuvuga yuko atabutunzi buriho tuzoba twabukoresheje nabi buriho nitwe tubukoresha nabi none rero ni bande bari imbere n'abategetsi babaza abanyagihugu baje hamwe barondere ubutunzi dufite tubuteze imbere ibyo rero nibyo nibaza yuko kugira ngo abutunzi buriho n'abandi bose batabwo nkayi bwa bihugu iruhande yacu ingene bigenda hari bamwe bateye imbere n'abandi bateye imbere nuko babikoresha gusumba
byose biva ku bikorwa
ibikorwa naho ntibikomera bitari mu mahoro nico gituma rero ubumwe ibikorwa nihamya dukurikirwa agase yabo yati imana umwami Burundi Barundi muri bene umwami mwambutse umwe mutore independence mu ngurike baramukurikira mu bumwe ibyo rero nibyo nibaza yuko twabuze ibikorwa navyo rero bitunganywa n'abarongozi tuba dufise bamwe baraturongoye barabikora biraboneka abandi byaboneka ubu rero turiho twokora iki kwakire turiho size tubaze abantu rero mubega mwakoze ikera ibikorwa rero bikenewe ubu uko mwumva
ibikorwa birakenewe kugira ngo hashobore kuboneka iterambere tubibutse inshuti mwese comme comme la bandanya kumviza radio ijwi y'America turi kumwe na Jean-Luc muri Veneza muri hega Jean-Luc kandi kazina
ndabagiye
yego tugakwi jambo ikibazo cimbe
ndabagiye siko umwe usasaga yo se bagira wase yuko dele kenze ijya byabaye muri proga ujya kare ubumwe ubusiguro ne drome kuko ndabona abantu ko yatanye araba uzayitona nyakuri yaja kuza mu mizo y'abarundi bagiye nabo bazi ujya kare ubumwe rw'abasore yasigiye mwakoze
murakoze Jean-Luc ati ubumwe budusigurire mu mugambi w'ipolona tubazi ko harimo mu shyana ya Belgashati
nagira mbere jari keko umugambwe adasigana ipona ubwa mbere n'umugambwe urimo abantu benshi n'umugambwe ukomeye ndetse n'umugambwe ukuriri hindi migambwe ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi rero avuze ati kuva mu 2015 ahubwo si kuva mu 2015 kuko no kuri gwa gasore inyuma gwa gasore yageje ku strong side independence arata kumfasha ambassadeur turazi neza ko habaye ibibazo mu mugambwe iyo mugambwe ukomeye rero ntushaka kubura ibibazo ni nk'umuryango urimo abantu haraba utu na turiya igikomeye rero nuko abantu bicara bagaheza bene ibyo bibazo bakabitorera umuti twebwe rero mu mugambwe adasigana ipfo na kuko turazi ko Paul Mirerekano bamina ba dane za 65 harabaye imbere yaho bagasirahije kumugandagura harabonekanye uturyane mu mugambwe ariko abantu baricaye maze umugambwe urabandanye uno musore wo mu mugambwe adasigana icona nibyo hariho abarongoye umugambwe kumvure kumvo izina ziriya bahitamo iyo amaranga banga yabarangiye guca bigira mu bindi aho rero nabyo twebwe ikubitwerekeye uno munsi twaragerageje kwegera abanywanyi bacu b'umugambwe iyo bari hose dusaba yuko boza tukaja hamwe maze tugasubira ku umugambwe wacu ubu rero twebwe mu gihugu mu mugambwe adasigana ipfana hagati mu gihugu abari bagiye muri ayo mizero ariko aravuga baragarutse turi kumwe ku kivi ndetse bane no mu ndongozi z'umugambwe ko rero uyu nuriya akaraza suko umugambwe yitona uca wifa kuri mwimice kuko umuntu araza mu mugambwe hama yumvise kumbure bitamunyuze akaja mu wundi ivyo rero turiko turabibona mugabo kandi aragenda abandi bakaza twebwe rero umugambwe adasigana yitona ntiwatatanye n'umugambwe uhari n'umugambwe uboneka ku rubuga hama abo banzi nabo bamwe bagiye muri 2000 hari abagenda bajyanywe kumbure n'amaronko kuyumvira ati nina ja hariya nzoca imbere bashyira imbere nibyo twagiye tubona muri demokarasi aho twabonye abagenda mu mizero bagatorwa bamwe bakajamo n'amashinga y'amateka abandi ntibajeye ariko abadasigana turi hamwe turi ku kivi kandi nabo bene wacu tuguma tubarondera kandi ahanini benshi baraje turi kumwe
ambasaderi ndabizani mwarageze kuba mukomeye muri ipona nk'uko mwabivuze mushaka kuba mutari muri ipona muri iki gihe ariko nashaka mukanya gatoya namwe mbwira icyo muvuze ku bumwe cyanke kutaba muri uyu mugambwe hari ubumwe cyanke hari ubumwe nashaka mbwira icyo muvuze ko
najya tuvanga ubumwe bw'abarundi n'umwe mu migambo ibumwe ubumwe bw'abarundi nukupundika ingene abarundi tutere imbere twese turi kumwe ku kibiri cyo guteza imbere igihugu abarundi bose imigambwe nayo iza guhiganirwa kwigisha abarundi gukora ngo bagumize ubwo bumwe hamwe batere imbere igihe umugambwe umwe udashoboye gushikiza programu itunganye uwo mugambwe urazimira ugahera hakazi yindi uwo mugambwe ipfuna rero nibaza ko wakomeye kuko nubu uracyari bafite imyaka 5 n'8 batuzanye kwikukira uracyariho amacakubiri aciye mu ngene babana mu mugambwe ntiwotuma kubwanje baca basambura umwe bw'abarundi abanamba uwo mugambwe urashobora gusaza cyangwa ukiyubura igihe abarundi bawiyumvamo bazowugumamo n'imigambwe mishasha rero ubumwe si ubwo mu mugambwe umwe n'ubw'igihugu nayo imigambwe ihiganirwa kuba ku Burundi bwose mu bumwe iyo migambwe rero yoza yigisha amacakubiri n'isambura igihugu umugambwe uti jewe nzabafasha gukora iki abarimyi muzokora ibi abanyeshuri bazogira batya kujya ngo gasore yavuze muri discours ibibazo bihanze abarundi n'ibihe umugambwe wose uje uteza kuwonka programme y'ukwishura ibibazo bihanze abarundi igihe ibuze programme rero ikizana amacakubiri ivyo rero nivyo bigoye ubumwe bw'abarundi si ubw'imigambwe ubumwe bw'abarundi ni bw'imigambwe ihiganwa kugira isimbataze abarundi bayikurikire ni porogaramu y'iterambere none ubu biriho imigambwe yose ni kwigira ubu mu gihugu kandi ni na myinshi cyane twikebuke rero turabe hari imigambwe idashobora kugira porogaramu na gatoya guteza imbere igihugu ikwiye kwegera iyindi bakaja hamwe kugira bateze imbere igihugu batabonze iyo porogaramu iyo migambwe yose isambuka cyangwa ijyana
Tuwibute nchuti mwese komu likumu la banda nyakumi liza iladio hizwi ya Amerika tulikumu na Joseph. Mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederike Mwundikize.
Mwiriwe neza mwiriwe Joseph tuwibute?
Ndi mwiriwa na muna la majepo.
Ego mei duga kujambo iki wazo iti mviru?
Ndi wazo tuwiri tuku wazo watumire aliku muanze muanda mchiriwe.
Ego la kumwa duga kujambo?
Burya baracumugane ngo umuco turutse bukuru bucya wakwiriye hose
yego
none ko mbona abanyepolitike abo baserukira abanyagihugu bagenda baca bavugana amagambo adanezereye neza yo kugenda bacana canamo umwe avuga uwundi ibitari byiza ese ntabwo babona ko ubwo bumwe butari mu banyepolitiki bo hejuru bushobora kugera mu banyagihugu nabo bagenda babakurikira bivananye n'uko buri umwe umwe ari mu mugambwe uyu n'uyu undi ari mu wundi noneho kuba badafite ubumwe ababakuriye bikazatuma nabo bene igihugu nabo ubumwe bwabo butosekara akabazo ka kabiri ese iyo bitegereje ko hashize iyo myaka 58 havugwa ubumwe bw'abanyagihugu b'Abarundi ese babona kugeza ubu ngubu bwifashe gute
murakoze Joseph reka tubanze duhe ijambo kandi Cedric muri neza
reka ngire wese neza
muri neza muri hega Cedric ego muri hehe
ego ni kampara zanda
Akan kasihan ini.
Mereka pun tak mungkin beri awalnya cermin yang cukup baik. Oh, tapi kalau macam kanan ada kasih tu.
Ego.
Kalau macam kanan.
Berakum ba?
Ego. Ego tu terus 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 kan ha tuh ni. Sangat betahan.
Oh, wihu cari bos. Akan yang itu.
Jambo. Macam kanan ada kasih kasih dia tu. Dia tu terima ka. Ia kan mereka mana ni yang ini ye. Terima ka. Jom ini kita cuci. Sana kwa juu hiyo. Jambo ya shiri jambo jiza tamuru ni nunga sarika kulishima. Yereka na mdabu chuti ipro na yame kwa alamu gambu watangu ya mbukutu mruundi nindo mjizawo jizawo vami ya labantu wa shiriza ama jambo atanga ingu umure kumarundi ya kama kwa nyama hanga wamu kumisha shumuru mruundi. Horena gomba kumishimura chane haongira ngamu kengu kila buko ikorona urimamigambe yifatikanije ndavuga n'umugambo w'ubutegetsi mukuru w'igihugu so urimamigambe ikigeze ikigikira intwaro z'agahotoro cyangwa intwaro zimeze ukundi ariko ziciye mu matora kugira ngo abenda igihugu cyangwa abanyagihugu babeho neza hama ikigira kabiri nagomba kumubaza ni baravuga
duga kujambo unyarutse akaje kayihuta
ariko ambasaderi ariko nanshira mu eka ndavuga ni kigira kabiri iprona yiteguye gute kujya mu matora tugiye kujyamwo kubera ko iprona irimo mashami baravuga ngo ngabo kwa mbitike ngabo kwa mesere ngabo kwa kosiriya ngabo kwa gashati yiteguye gute izo mpande zose kujya hamwe aho ndabaza nti boba ariko barategura ibiganiro kuko iyo umuganga hari ziba ari mpaga bari abantu benshi bahurira ikiye mu kintu haragera igihe batumvikanije badahuriza ku kintu kimwe basanga abaye amasati ndabaza
akandi kabazo kamwe
nitenga nawe gashati niteguye gute gutunganya ibiganiro kugira ngo bashobore gutsinda amatora ya 2020
murakoze Cedric leka ibibazo
ariko nyakuba munyamakuru sindi ku murongo ariko nashaka bace banyishura
yego
breke y'igihumba hama nago mase
leka dusabe
yego kagira gaca tino ngomba mbe ambasaderi nawo ngomba na ikikeko
nyarutse
n'undi dako afite mu gango badakigana kandi mu burenganzira bw'ibiwe ariko ko yari yarabubaje kandi ashobora kuba ari inararibonye nawe yiteguye kuko bifatikanya na bagashati cyane n'izindi ndongozi zo muri iprona kugira ngo basubire kugira urunani kuko ubugirigiri bugira babiri murakoze cyane
murakoze Cedric reka dutangure ku mushe nta igashati atangure ishuri ibibazo bya Joseph acaje no kuri ibyo bibazo mumubajije
murakoze
ikibazo cha Joseph ni kibazo mwamaze kwishura kimwe avuga ko haize myaka 58 ubumwe bwifashe gute ico kibazo ntimo kigaruka ko mwacishuye uduga kuja mu kibazo cyo cha mbere muce muja ku ishuza Cedric
ego murakoze ico nsinda kigaruka ko ama Joseph yavuze ati amajambo yo gucana mwo yugucozanya umugambwe wadasigana itona nkuko mubizi n'umugambwe ambwe wundi ducanamwo twebwe duturaba ibitwega tukaraba cyane cyane ivyega abanyagihugu tugarashira imbere ubumwe bw'abarundi umubano mwiza rero twebwe tubanye neza n'indi migambwe tubanyeneza n'indi migambwe ndetse n'abadasigana mu byo tubahanura baba bakuze ndetse n'ugwaruka bajerere tubebabwira tuti ni mubane neza nabo mudasangira imigambwe kuko kudasangira umugambwe ntibisigura ko muca murabana yingwe kuko imbere y'uko imigambwe ibaho igihugu cyacu cyari kihari ndetse n'abarundi bari bahari rero turabigisha ku mubano mwiza kandi turabona ko bitugirira akamaro mu kibano ndetse no mu gihugu cyose icyo nesho navugijanye nta majambo rero yo gucoza abandi dushikiriza kuko nta mudasigana ashira isoni nkuko kwa gasore yabidusaba
hanyuma Cedrike nawe arashima cyane negose ijambo mwashikirije hakaba yabaje ikibazo cy'ukuntu umugambi w'Iprona witeguye kujya mu matora niba nzotewa mukaja hamwe munduye kwija mu nyarutse cyane gose kuri ico kibazo ijambo mwavuze ejo mwashikirije abarundi arishimye
Torana twe turamushimiye ko yashimye ni bimwe navuga ko twebwe amajambo dushikiriza n'amajambo yubaka n'amajambo twiyumvira ko abayumviriza atabakomeretsa atabatsikaza hama ku kijyanye n'iki n'ingene twebwe tuzaja mu matora amatora twaramaze kuyitegurira kuko nomenyesha abanyumva ko amatora yageze tumaze rero imyaka ine twitegurira amatora tugendera abanywanyi dutunganya umugambwe kuva hasi gushika hejuru hama rero abo bene wacu twaravuganye twaraganiriye kandi benshi muri bo baraje uno munsi turi kumwe izo z'amashami yavuze ngo byaba konsiliya ngo byabanditije nta mashami ahari mu mugambwe umugambwe cyane n'umugambwe urongowe na Jewe Abergashatsi hama abo bandi nabo ni abadasigana kumpure bajisemwo kubangira abandi baja mu bindi konsiliya rero nagira menyeshe ko konsiliya turi kumwe mu mese z'agacaciyemo mugabo kubera byariganiro ambasaderi yavuga twaraganiriye ndetse n'abandi twaganira ubu no musi turi kumwe ku kivi ndetse n'ibikorwa byose by'umugambwe na programme politique tuzoshikiriza abadasigano n'abarundi twayiteguriye hamwe aho twari kumwe ibanga ni ukuvuga ko rero abantu nibareme abo umugambwe w'adasigana yitonda nta mashami arimwo awo umwe umuindividi iyo nkoye ku mugambwe akaja mu wundi ni nkuko hariho n'abandi bo mu yindi migambwe bava mu mugambwe bakasanga mu bisanzwe kuko abarundi bose barari kure kuja mu mugambwe bifuza
igome ambassadeur Gamaliel Ndavuzani mushe ntahe Cedric yabaje ikibazo ariko murashaka no kugira icyo muvuze ku byashikije na Joseph mukanye gato cyane gose ndabona kanya kihuta
ikibazo yanje kirije ni kibazo gitumbereye neza yewe ndi mu Burundi ubuta mugambwe ndimo ariko ndashobora gutora no kuyengera yandikishije mu gutora rero abarundi bazogira gute bazokumviza bagomba kwitoza sindabamenya ingene bavuga uko bazoshikiriza inyishu ku bibazo bihanze abarundi nabyo ni byinshi sindabizondora uno munsi uzo bashikirije neza ingene nazo teze imbere abarundi abarundi bazotora ati urya kumbure ntibazodufasha sinibaza rero yuko ubumwe turondera gukurikiza sungo bw'imigambo umugambo utagira ubumwe uzozambuka ariko iyi migambo izogumaho ikihambaye ni uko umugambo izogumaho ugira imigambo irashe abarundi bakurikira kugira batere imbere uwo mugambo rero uzokwibonekeza kuri porogaramu we yatumye azofikiriza ninge nazokwishura zo by'abarundi ama barundi batora ati urya niwe tubona zizokurikira umugambo uzorongwa umuntu rero niwe uzotegeka sinibaza yuko boka ngaho byawe ntatinze muri corona zibabigoye udatinze muri corona ujye tukurikira umugambwe wasinze programme yiwe ubandanye ukora umugambwe mu nyuma utusinye amatora azokurikira
yego me
ingwanero nk'iyo
icyo no saba bagomba kwitoza jewe sindimwo nuko busigura neza igihe umugango wabo bazabaterukira ufise inyishu z'ibazo bihanze abarundi cyane cyane baronka amahoro baronka imigambi y'iterambere baje kukiziboye kwame bangara uwo muntu bazomukurikira kandi naje nzomukurikira
yego me
rero nanje ni hagera uwo nibaza kuyavuze itumbereye
tuwiuse nchuti mwese kwa mwikumu na bandanya kumiza ya diyo hiru ya Amerika islami ya nina i Washington DC mkino nde mkia nguwana imbele kudu hijambo David na Okero lafisa kawazo na shakwa waza mshia na abere gashati leta urundi atangaje ko izo kwitwarira igihugu cy'ubirigi kubera indyane kukwira ico gihugu cagirizwa indyane zose zo bwoko butandukanye zihanze urundi muri iki gihe ivyo bintu mwebwe murashaka kwidusigurira mwebwe mwotubiri kuri iyo nyingo yafashwe na leta y'urundi
ego ico namenyesha nuko jewe umukuru w'umugambo sindi muri leta hamariko ico navuga nuko turazi neza ko izabaye mu gihugu cyane cyane duhereye ku muganwa atari umuganwa duvuga kwa Gasore iganda kugwagiwe icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyatwagwa n'ababiriki hama turazi ko ubiriki bufisemo uruhara mu iganda kugwa y'uwo muhisi iyo ncungu yacu twebwe twavuga rero tuti leta y'u Burundi kuba ifashe ingingo yo kwitwara igihugu cy'u Burundi ahubwo jyewe navuga nti bari barateze kuko urabye nkuko ambasaderi yavuze wa Gasore iya atagandagurwa uno munsi igihugu cyacu ntawuzi aho kiba kigeze mu by'iterambere urabye imigambi yarafite u Burundi urabye urukundo yakunda Abarundi urabye ingene iz'amakoperative yavuga urabye n'ijambo ryiwe ivyo yashikiriza ku migambi afite u Burundi bumva igihugu cy'u Burundi cyarakitse umutwe cyaragize ingorane kubera iryo gandagurwa ry'iyo mfura y'u Burundi ruduva kwa Gasore mbage leta y'u Burundi ko ifata ingingo yo kwitwara igihugu cy'u Bubiligi natwe mu ijambo twashikirije ejo twarabisabye twaranavuze ko dutegereza kubandanya dukora kugira ngo abashoboye gutunganya igandagurwa rya kwa Gasore basha habona maze bamenyekane abarundi babamenye bishobotse ubutungane bakubita intare y'ubuhanga twavuga tuti ntabishigikiye ahubwo twaba tuti baratevye hama ubirigi nabwo nabo bazogira icyo bashikirije ico bemanga n'ico batemanga maze ukuri kujya habona
ambasaderi gemaniye ndazanye iyo ngingo mwa yakire gute mwebwe
sinategereye neza iyo ngingo
ingingo yo kwitwarira leta y'ubirigi y'ico gihe ko ariyo nkwezi ibara mu ingorane zose urundi bwagiyemwo ari indyane z'amoko eka n'igandagurwa ryabo bategetsi bandi barimwo incungu y'u Burundi wa Gasore
iyo ngingo sinzi neza ingene yafashwe kandi sindayumva neza nuko ari kivyo nuko ari ingingo yafashwe ariko nibaza yuko aho tugeze muri ino minsi hari ibibazo bigoye byihuta tukwitaho gusumba kubwanje icyo kibazo bo gishinga abantu banonoseye bya kera n'abashingwa manza bandi bakabategurira dosiye ikava mu nzira bakayibaha ikaba ni dosiye yo gukorwa si yo gusamaza abanyagihugu bose iyo dosiye bayiteguye bagasanga birashoboka kino buzareka kubikora je usanga babishobora mugabo ikibazo turimo munsi ariko turavuga ni ingene twova mu nzira ituma dusubira inyuma tukarondera abarundi bose baja hamwe ntibagume bahunga n'intekera ku mutwe baje baronde niruteze imbere igihugu nitwe tubishinzwe ubu nitutabigira rero abari ubu tutabikoze mu myaka 20 bazoducira imanza ngo niko kiba cyakoze ngo ducira imanza bakeye nibaza yuko ikihambaye cyane ubu ni gusubiza abarundi hamwe kubasubiza ku ngubu umwe kurondera iterambere rije imbere ariko ibya kera sibuze utabirondera si ivyo gusa kosha nibyo kubadagi harya ivyerekeye pori Dar es Salaam n'ibindi ivyo bikeneye intwari ikomeye mu gihugu ifite abashingwa manza bakomeye ni dosiye no kwita mu gifaransa muri tekniki icyo rero basanze kitunganye bazogikora kibura nyuma
ariho
ariko nibyo samaza abarundi bose
yego me tributen
je kabari woja kubuga anje no gusubira ugarukana amahoro agasimbatara abarundi bose bagashira ibyiyumviro hamwe batumbere iterambere rya bose mu gihugu ivyo rero ni vyinshi cyo gusubira utahukana impunzi utahukana abanyagihugu bose mu gihugu kugira ngo bose ubake hamwe abanyabwenge ziri buraya z'abarundi twagize imana tukagira bazibaze zibunganire tuteze imbere igihugu icyo cyo gihambaye ubwa mbere na mbere ku bwanje nayo kuzyakera zo biragoye nayo imanza zo murabona n'izuba umuntu arapfa bakabura inyo kandi yakuye ku murango
barabaye
naho bari ngaho kuri 1995 abantu barapfuye ntubaracyaroye icyabije ntitwagitoye rero nticobuza mugabo kurondera ubutungane ko tubandanya ariko nticobuza ko ubu dutuma abarundi batera imbere ibyo bibazo bakazobironderera inyishu batuje
reka tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na David amiriwe neza murihega David
senda ndi muri bisi ndahantu bita anje Kigali mu gihugu hagati
yego mereka unyarutse rero akabazo kagufi igihugu ku ijambo cyangwa icyumviro
muri filozofi hari ibintu bita esprit libre emissaire mu kinyarwanda tuzi ko nabyita cyangwa mu kiruhu ni nk'urwitwazo ibintu nk'ibyo byose urumva ibihugu byacu byo muri Afurika yo hagati bisa nk'aho bifite politike yo gushaka inzitwazo ku bihugu by'ibihangange kugira ngo abaturage bari babyo babashe kumva ko ubwo butegetsi bukaze cyane kuba Burundi bwahangana n'ububirigi bwahangana n'ikintu iki byose mu rwego rwo kugira ngo bwigarurire imitima y'abaturage atari impuhwe zo kugira ngo ko hamenyekane icyo kintu cyangwa adasoza ibyo bintu rero bigomba guhagarara kimwe n'abarundi ariko se cyakimara ikibazo cy'abarundi ahubwo nibajye hamwe bashyireho imba zo kubaka igihugu amapolitika hamwe umuturage yihitiremo nk'uko abandi babivuze rega n'imiryande yaje n'imyamenyekano nk'uwo aratuye i Kigali izo manza zizajya zahika abarundi ibyo gitekerezo nari nsitere inama nahaga abarundi
murakoze David reka duhere ijambo kandi okero umwiriwe neza okero muratwumva
ndabumva Fredrick muri kiye
muri hehe
turi majyaruguru ya Uganda ku boda na Sudani y'epfo
yego me murafite ikibazo mufite icyumviro turi ko tuvuga ku myaka 58 irangiye inshungu y'u Burundi kwa gasore Ludoviko kwa gasore yagandaguwe kandi inkurikizi duha ku jambo
murakoze n'icyumviro by'ukuri iyo ngenda ntangazwa na politike yo muri ako karere biratatwa cyane iyo bavuga ngo bagiye kwitwarira ububiligi mu koti Burundi ndibaza igihugu bagiye kwitwariramo bagiye kurega ni igihugu kiri cy'abakoloneje cyakoloneje bino bihugu byaho mu Rwanda kandi baracyari no mu bukoloni bwabo baracyari anda ya koloniyo y'ababiligi kuvuga ngo bagiye kwitwarira Burundi bagiye Burundi bagiye kwitwarira ububiligi ntabwo bizashoboka kubera ko ntabwo bishoboka ko ako karere gashobora kwitwarira igihugu by'abakoloneje ngo bagire icyo bavanamo ni ukugira ngo babeshye abaturage bakomeze babashuke babizeza ibintu bitazashoboka by'ukuri ntabwo bishoboka ahubwo bamenye ngo baracyari munsi y'abo bakoloni babo ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububiligi ntibishoboka ikindi kuvuga ngo amatora asigaje igihe gito yangabe ya perezida biragoye nta bwisanzure burimo kandi kubera harimo ibintu byinshi bitari kugaragara uko bikwiriye kubera ko ikiriho biragaragara abaturage b'u Burundi n'abatuye ako karere bari mu bibazo batewe n'ubutegetsi bwabo bitoreye nyuma yaho bakabakorera ibyo bo batabatumye nyamara abo bategetsi bibuke ko igihe kimwe kizagera abaturage bababaze ubutumwa babatumye ko ari bwo bakoze bamenye abaturage niyo bikoreye umuzigo kuruta nk'aribo ahubwo abo bategetsi nibo bakwiriye kwikorera imizigo y'ababatumye ariko abaturage rubanda rugufi nibo bari kubabara ndibaza bahindure politike bumva icyo umuturage akeneye ibyo kuvuga ngo bagiye kwitwarira ububiligi ntabwo bizashoboka baracyari mu maboko y'abazungu
urakoze okero reka duhe ibyiyumviro byanyu reka n'ibibazo byanyu abashinganari turi kumwe reka dutangure kuri Bele Gashati David na okero basa n'abavuga rumwe ko kwitwarira igihugu reka ca gukoronize atari ikintu cyoroshye tuga ku ijambo
ego nabyumvise ivyabo bashinganari babiri bavuze kwitwarira igihugu cy'ububirigi ku ngore ku mabi cyane cyane ku ncungu yacu ya independence rudakagwa gasore yagandaguwe
tubona ko babifisemo uruhara jewe numva ko ni ibintu bisanzwe numva gusa no ko twebwe abanyafrika umengo turafise umwiheburo ko igihugu kitwarira ikindi kuri ibi na biriya muri sanze mu mategeko mpuzamafunga agenga ibihugu dubaye international public ibihugu byose birangana so ko igihugu ari igihangange imbere y'amategeko mpuzamakungu ibihugu byose birangana ko rero Uburundi bwitwarira ubiri ku bijyanye n'igandagurwa ry'umuhisi rudonaho kwa Gasore si uko baba bagombye kwagiriza ububirigi ni uko tuba dukeneye cyane cyane umuco cyane cyane agwaruka guno munsi abarundi buno munsi bamenye ibyabaye muri kahise hama kumbure iyo witwaye rero uwo witwaye naragira icyo ashikirije mbega niko kibatemera ko leta y'ububirigi y'uno munsi itari muri itari yo yari ikoronije Uburundi icyo gihe itari yo yatumye rwa Gasore agandagurwa idashobora kwemera ati twebwe turavye ibyo natwe abakurambere bacu bakoze turatanze indishyi y'akababaro ku Burundi ndetse ku muryango wa rwa Gasore no ku mugambi w'abadasigana iprona yari yatanguje ivyo numva ari ibintu bisanzwe kandi ivyo nibituma iyindi migambi y'iterambere mu Burundi nibituma ibindi bikorwa vya politike n'ibindi bihagarara twe twumva yo ko ari ingingo isanzwe ahubwo niyo ba rwa Gasore gusa hariho n'abandi nkuko ambasaderi yabivuze hariho mu nyuma n'izindi ncungu yari ncungu ya demokarasi abantu ajyamira agwe kugataka ku Rwanda abo bose leta y'Uburundi yategeza gukora ibishoboka byose kuko muntu wiza tuzakwibuka ndadaye abo bose bategeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuco uje ahabona kubaganda kuri kujyanye n'impfu zizo ncungu zizo ndangavye zazi atacha zazi atari ugukorera igihugu
nigo me ambassadeur gabanye ndabuzani ivyumvire vya David na Okero avuga ko bitoroshe kwitwarira igihugu gikomeye cyanki igihugu cha colonize kid
ikibazo nibaza gihambaye ko tuvuga ukwikukira ku Burundi ikizi imbere y'ibindi mu Burundi ubu cyo bikihe kugira abarundi bahurumbire umutegetsi agomba kugikora ikizi imbere y'ibindi kubwanje mu gihugu no munsi na mahoro na kazi kabanyagihugu n'amashuri y'abana n'imigambi y'iterambere amazi meza korera yashoboye gutera mu gisagara ibujumbura ne programme y'amazi meza programme y'umuyagankuba mu gihugu y'abantu bakoreye ibintu biteye imbere amabarabara urudandazwa ibyo bintu byose bigiye ku murongo abanyagihugu bakaja kubikora akakurikira uzobarongoye igihugu azobakomeye cyane kugira se kwikarira wese yibaza ko yarenganije igihugu ariko ibi bintu bitaje imbere ubu simboni iyo tuja simbona uzo singurubanza nagira nsabe kubwanje aho ngeza yuko twokwitaho ikintu kigoye abarundi uno munsi kinini ni ikihe uzogomba kwitoza zo kwemera gutorera umutsi kugira bamukurikire nicyo kintu mbona gihambaye abarundi baza ko bakeneye vyinshi cyane mu gihugu uno munsi twabishobora rero twaziko turabwo kwikukira ukwikukira kwacu rero nizo programme z'iterambere umugambo uzobishobora ukavuga ite ize abarundi bemera ni uzotorwa niyo tuzokurikira atora mu mwigaragambyo murambabarira mu mwidegemvyo atawo wize gute bazotora uwashikirije imigambi tumbereye nagira nsaba bagomba kwitoza bose rero bategura iyo migambi nihagira bayishikirize abarundi batore wabonazo bafasha gutera imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Desire
i Bujumbura
akandi kazi na ninde
uwayo Desire
duba ku ijambo ikibazo cy'imvuye turi kumwe n'abashinjantahe babiri ambasaderi Rugamagire Ndaruzaniye na Abel Gashatsi arongoye umugambwe Ipona
murakoze ejo na kumandabaze atuma utuntu dutoya kwa mwanya ndabona kuragiye
yego
nabambaze nti bose baravye umwuga w'Abarundi bwari mu 2005 bagaca baraba umwuga w'Abarundi uriho mu mwaka wa 2019 niwe mwaka umwuga w'Abarundi ukomeye cyane ikindi abaza abaza nti haragwe ku bijyanye n'urupfu rwa Ndadaye inyuma haci baje kuruburana rugarukanye inyuma y'imyaka 18 umugambi wari sanze uri ku butegetsi kuva mu 2005 icyo kandi hakaba hagirizwa bamwe mu bantu bavuga ko ngo n'abatutsi n'abandi ni dukuri birababaza ko incungu abantu bicwa abatowe birababaje ariko ndagombaze nti icyo ni kimenyetso cy'ubumwe cyangwa ni kimenyetso cy'ukubangura abarundi ariko ndabaza ko hariho abantu bagenda bafatwa ku ngufu kubera imiti barimo ibyo byo ari kimenyetso cy'iki murakoze
murakoze Desire mushena ya berega shati inyishungu fingu fin murabe kwisaha ndabona kanya kariko karagenda ubumwe bwifashe gute mugiranije mu 2005 ni 2019 Rwanda dairuje eka riko bariko bashaka gukubita nawe mu gahanga abagirizwa urupfu uye muri iki gihe kandi kuva mu 2005 ivyo bitigeze biba ikagufata abantu izo nubwo mwiduga ku ijambo mu kanya gatari cyane
murakoze kujanye no mumwe bw'abarundi 2005 giranije none munsi niraza ko nk'umuntu aba mu Burundi nk'umuntu akurikira igihugu agendera cyane cyane igihugu cyose iyo kiva kikagera ntawo bidaha urabona ko hari intambwe iboneka uno munsi ugeranije no mu 2005 mu 2005 aba bari ku butegetsi murazi ko ariho nta myaka yari iheze bavuye mu ishyamba hama kandi abarundi bari bafite mu ntambara cyubwo uno munsi rero twavuga ko uburagendera mu makarate yose amakarate yose abarundi abatutsi n'abatutsi barabanamwo kamenge aho hose abarundi bose barabana iyo ni ikintu cyerekana ko ubumwe buhari umutekano uhari uburava ruguru saa yine y'ijoro ukamanuka Bujumbura atangorane icyo navuga ko ya
gahengwe kaboneka mukanya gatoye cyane ku byerekeye itozwa rya ryufugwa iganda gwaganda rya mukanya gatoye cyane
bose
amasogona mu bitatu
twebwe mu mugambi w'adasiga nitona uko twanabishikirije nuko ubwa mbere tuvuga tuti neka ubutungane bukore ariko bukore butajanyanije akanuwo buhohoteye ngo nuko ava muri uyu mugambwe cyangwa ava mu bwoko ubunaburije ikindi twe tuvuga nuko ndada yagandagurwa hariho kandi abandi barundi b'inzira karengane benshi bagandaguwe kandi
n'umunsi iyo turiko turakanya kihuta reka
bagandaguye bidegenze
reka tumenye ijambo kandi
ntibarabiza ndadaye gusa waheza bakaraba nabo bandi maze hakaba ubutungane bugakora
reka tumenye ijambo ambasaderi ndabuzaniye kuri ivyo bibazo byose Desire abaje duga ku ijambo ambasaderi mu kanya gato ndabona kanya kihuta
bimwe ngirabirangora kwishura ko simperutse hiyo murambabarira ariko mu 2005 habaye isabukuru yuko abarundi bagiye inama bakaja imyaka n'iyindi irahera abari barahumye afite ibigwanisho barataha mu mahoro bagaruka mu gihugu cy'u Burundi cyari gitangaza rero yuko hagaruka amahoro mbere n'uwatowe akaba ari waravuye mu ishyamba mu ntambara cyari gitangaza kubera amasezerano ya Arusha nubwo ngo yari isabukuru y'ukuvuga yuko abarundi bashize hamwe kandi
ndabona kanya
n'ubu rero
ibibazo byose tuzobigaruka ko ambasaderi ndaruzaniye murakoze cyane rwose ndabashimiye kuba mwashoboye kuneka muri aka kanya ndashimiye kandi mushiganahe Abele Gashatsi turashimiye abanywani bose baduteye akamo tukadushimiye Engineer Maclean na Fatou Makalala yadufashije kwegeranya ikiganiro turashimiye abanywani bose yakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi turabashimiye rero mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.